Iyi ni Radyo Özgürlüğü Amerika. Radio Zgwija Amerika umvikanira kuri FM ijana na kare n'ibice bitatu mu Rwanda mu Burundi mwatwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22 naho ku rubuga rwa internet turi kuri waeshatu radio yacu voa.com ikaze mu makuru yacu y'akakanya muri kumwe na Jeffrey Mutagoma. Mu Rwanda inzego z'ubutegetsi zatangiye gukoresha utudege tutagira umupilote bita drone mu kubahiriza amabwiriza ya gahunda ya guma mu rugo.
Gahunda ni guma mu rugo ntabwo ariva mu mujyi. Itegeko cyangwa se amabwiriza nya kwa ministre haranditse ngo guma mu rugo ntabwo ariva mu mujyi. Ari niyo mpamvu drone iri kudufasha kugenda tumenya mu makaritsiye hirya no hino uko abantu bitwaye.
Uwo ni Kayumba Ephraim, umuyobozi w'akarere ka Rusizi, asobanura iby'imikorere y'utwo tudege, inkuru irambuye hamwe n'andi twabateguriye ni mukanya ntimujye kure. Amakuru yacu tuyahere mu Rwanda. Ikibazo cy'ibura ry'amazi mu murwa mukuru i Kigali gihangayikishije abatari bake. Abamaze hafi ukwezi batayabona batewe impungenge n'uko badashobora kugira isuku ihagije mu gihe gikenewe cyane cyo kwirinda icyorezo cya COVID-19. Asumutakaboyi nibyo atubwira.
Cyari bisanzwe bimenyerewe ko mu gihe cy'impeshyi ubwo izuba riba ryavuye ari ryinshi, ibura ry'amazi rigaragarira hirya no hino mu duce tumwe na tumwe tw'umujyi wa Kigali. Ariko kuri iyi nshuro ikibazo cyagaragaye guhera mu kwezi kwa gatanu. Kugeza ubu hakaba hari abaturage bagiye kumara ukwezi batarabona amazi, cyane cyane abatuye mu duce twa Kanombe, Rubirizi na Busanza. Muri ibi bihe isi ndetse n'u Rwanda byugarijwe n'icyorezo cya COVID-19, aho abantu bose basabwa kugira isuku irenzeho bakaraba buri kanya amazi meza n'isabune. Abamaze igihe batabona amazi baribaza niba yitaba inzira yoroshye yabakururira iki cyorezo. Uyu ni umwe mu bavuganye n'Ijwi rya Amerika utuye mu murenge wa Nyarugunga, ni mu kagari ka Nonko mu karere ka Kicukiro.
Iki kibazo njye mbona kigoye. Rimwe na rimwe ababishinzwe bakatubwira, bakadushyira ku cyizere ko kibukemuke, tugategereza icyumweru kigashira, ibyumweru bibiri bigashira, ibyumweru bitatu bigashira, akabanza kuvomesha amafaranga akagiraho akagushiramo, hanyuma noneho byisumbuyeho turimo no mu gihe cy'indwara ya COVID-19, aho tugomba gukaraba tugakaraba inshuro nyinshi. Icyo ni ikibazo gikomeye gishobora no gutuma iyi ndwara, iki cyorezo gikomeza kutuzamo tutari tutabishakaga. Icyo dusaba ni ubuyobozi bwa WASAC ku rwego rwo hejuru kugira ngo mu buryo bafite bwo gusaranganya amazi muri iki gihe cy'impeshyi barebe byibuze batubwiye bati i Kanombe muzajya mubona amazi kuri uyu munsi, tumenye ngo hari ikintu tubwiwe ariko icyo kintu gishyirwa mu bikorwa.
Iki kibazo kigaruka buri mwaka uko igihe cy'izuba kigeze, gisa n'icyaburiwe igisubizo. Ariko umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe amazi isuku n'isukura, Engineer Me Muzura, mu mpera z'umwaka ushize nibwo yari yatangaje ko mu mwaka w'2020 mu kwezi kwa gatanu abaturage bakunze kubura amazi mu duce tumwe na tumwe two mu mujyi wa Kigali azaba yabagezeho.
Ariko phase 1 yihutirwa ya Busanza na za Rubirizi turaba turangije kwa gatanu mwaka utaha. Niyo target yacu kwa abantu bakara gace babonye amazi merekanye ibigegaho biri kugera aho bigeze rubakwa biragiza mu kwezi kwa 12.
Twifuje kuvugana n'ubuyobozi bwa WASAC ntibyadushobokera kuko inshuro zose twahamagaye kuri telefoni zabo zigendanwa batitabaga. Iyo batwitaba twari kubabaza icyatuma ibyo bari bijeje abaturage bitagerwaho n'ingamba baba bafite mu gukemura iki kibazo. Ibyo abaturage benshi bari biteze kubona amazi muri uyu mwaka ntibyaje kubashobokera, ahubwo baravuga ko noneho usibye kubura amazi n'ibiciro byayo byiyongereye bakaba bishyuzwa ayo baba batakoresheje.
Kwezi na konsumaga amafaranga nibura kabije nk'2,200 na 300 na 600 byakomeye bayakoresheje cyane. Ku kwezi kwashize nishyuye 2,200 na 600 n'amafaranga 70 na iyaba yanazamukaga naboneka. Uragira kuba yurira akaboneka nabi noneho kibaza n'impamvu ifagitiri zamuka ubwo ranafunguri yaje bibona konteri bayirukanka ibayirukanka cyane kabisa. Ikibazo gifite WASAC ni gikemure
n'abaturage neza ntibakemure ikibazo cy'amazi turakemure imikorere yabo n'abundi barananitse abaturage cyane.
Umunyamabanga wa Leta ushinzwe imibereho myiza y'abaturage muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu, Nyirarukundo Inyasiene, kuri mikoro y'Ijwi rya Amerika yijeje abaturage badafite amazi ko bagiye gukorerwa ubuvugizi.
Kuba abantu badafite amazi, amazi ni ubuzima, ni ubuzima. Kandi iyo mvugo twarayisanze ntabwo ije uyu munsi wenda kubera COVID cyangwa izindi ndwara. Hari n'abaganga batubwira ngo ko buri indwara turwara 70% tugize isuku ukaraba amazi meza kunywa amazi meza ngo buriya dushobora kuzirinda no kuvuga ngo twaba dushigaje 30%. Habaye rero hari abantu bamaze igihe batagira amazi ubundi ntabwo bikwiye, ntabwo bikwiye kuko amazi ni ubuzima. Mu cyaro bashobora kujya ku mugezi bakayavoma wenda bakanayateka, ariko mu mugi nta mugezi uhaba, n'uhari ntabwo wawuvomamo. Turaza kuvugana n'abashinzwe amazi mu Rwanda kugeza abanyarwanda amazi, twumva ikibazo bagize cyatumye muri ako gace bamara igihe abantu badafite amazi.
Leta y'u Rwanda yari yavuze ko uyu mwaka w'2020 abatuye umujyi wa Kigali bazaba bafite amazi ahagije. Bamwe mu bafite iki kibazo bakizera ko amezi 6 asigaye ngo uyu mwaka urangire hazaba hari icyakozwe amazi akaboneka ahagije. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Tukiraho mu Rwanda, ira nkuko narimaze kubibabwira, aho inzego z'ubutegetsi zatangiye kwifashisha utudege tutagira abapilote mu kugenzura no gushishikariza abatuye umujyi wa Kamembe kubahiriza gahunda ya guma mu rugo. Ibyo ni mu gihe akarere ka Rusizi ariko gakomeje kuvuga mu mubare munini w'abarwayi ba COVID-19 mu Rwanda. Umunyamakuru wacu Temistocle Mutijima yaduteguriye ibindi kuri inkuru.
Ubwo ni urusaku rw'ako kadege katagira umupilote, ututuzwi nka drone mu ndimi z'amahanga, ruvanze n'ijwi ry'utambutsa ubutumwa buhamagarira abaturage kubahiriza amabwiriza arebana na COVID-19. Kuva kuri wa gatandatu, utwo tudege twongerewe mu buryo bukoreshwa hagenzurwa ko abatuye imirenge yashyizwe mu kato bubahiriza gahunda yo kuguma mu ngo. Nubwo bigaragara ko kuri iyi nshuro guma mu rugo yashyizwemo imbaraga zidasanzwe aha mu mujyi wa Kamembe, hari aho usanga abaturage mu dutsinda duto cyane cyane mu makaritsiye yitaruye umuhanda munini. Bwana Kayumba Efuremu uyobora akarere ka Rusizi akavuga ko ubu buryo bwa drone bwashyiriweho kugenzura bene abo.
Gahunda ni guma mu rugo ntabwo ariva mu mujyi. Itegeko cyangwa se amabwiriza nyakuba ministre haranditse ngo guma mu rugo ntabwo ariva mu mujyi. Ari niyo mpamvu drone iri kudufasha kugenda tumenya mu makaritsiye hirya no hino uko abantu bitwaye. Kandi ubundi mu by'ukuri icyo tubwira abaturage ni uko umuntu agomba kuguma mu gipangu cye, udafite igipangu akaguma muri saro. Ubundi ntabwo twifuza ko hagira umuturage urebana na mugenzi we mu gihe bataba mu rugo rumwe. Aba mu rugo rumwe bo basangiye gupfa no gukira, ariko abataba mu rugo rumwe ntabwo bemeye kureba na mugenzi we mu maso mutaba mu rugo rumwe.
Mu gihe ubwandu bwa COVID-19 bukomeza kwiyongera muri aka karere ka Rusizi, biragaragara kuko iminsi ishira ariko hagenda hashyirwaho ingingo nshya zirebana no gukumira. Izo zirimo nko kuba kuri ubu serivisi z'ubucuruzi bujyanye n'ibiribwa muri iki gihe ziri muzemewe, bene zo bategetswe kujya bafunga guhera isaha 9 z'igicamunsi. Abantu bose bagasabwa nibura ku isaha ya 10 z'umugoroba igera nta n'umwe ukigaragara mu muhanda. Ubirenzeho nawe agatabwa muri yombi n'inzego zishinzwe umutekano. Inzego z'ubutegetsi zigatanga integuza ko abafatwa barenga ku mabwiriza bagomba kwitega ibihano bikakaye.
Ntabwo tuzihanganira umuntu n'umwe ushobora kwitwaza ko wenda atari kuri kaburimbo cyangwa atari ku muhanda munini ngo ajye kwicaye amabwiriza. Dufite abantu turi gukorana bahagije, hari inzego z'umutekano, dufite urubyiruko rw'abakorera bushake ku buryo dushobora kubasha kugera ahantu hose. Aho tutabashobora kugeza ijisho wabonye ko drone iri kubidufasha. Rero abantu batumva amabwiriza turaza kubahana twihanukiriye, kandi amategeko arahari ahana abantu bose bigomeka ku mabwiriza cyangwa se umurongo leta ibashyizeho.
Kuba kigaragara mu mihanda yo muri za karitsiye ubona biganjemo abasanzwe bakora ubucuruzi buciriritse bwo ku muhanda n'abandi bakorera ihaho ry'uwo munsi, baravuga kwiguma mu rugo bumva impamvu zayo, ariko bashobora kugamburuzwa n'ikibazo cy'inzara haramutse hatabaye inyunganizi ya leta.
Yanye n'imibereho nyine ni ikibazo nyine, kubera kuguma mu rugo umuntu atari gukora ubona nyine ni ikibazo cy'inzara. Leta ni ukutuvuganira nyine ikadufasha, kubera yuko ari ikibazo abantu abaturage baturapfa n'inzara.
Ubunganizi bwaturuka kuri leta kuko urumva twajyaga turya tuvuye mu nzu, ariko none ubungubu ntabwo turi gusohoka. Abapangayi benshi twebwe dukomoka muri Nyamasheke, abandi dukomoka za Kirambo, tugakomoka za Gikongoro. None inzara itumere nabi nyine, ubwo leta yagira uko ibigenza kuko ibintu bimeze nabi cyane hano muri Rusizi. Leta yacu n'umubyeyi yagira ikintu dufasha.
Icyakora kuri iyi ngingo, aho ubutegetsi buhagaze n'uko gukumira icyorezo ari byo by'ibanze, ibindi bikaza nyuma. Kubo byaba ngombwa ko bagobokwa nabo bukizeza ko ibiribwa bitazabura.
Ibyo kurya birahari, ibyo kurya birahari. Urebye imirenge hafi y'akarere myinshi ni irimo igice cy'icyaro cy'ubuhinzi, twejeje ibishyimbo, twejeje soya, twejeje ubunyobwa, ibigori bireze, umuceri mu Bugarama tugiye gusarura, ku buryo ntabwo dufite ubwoba bw'uko abantu bashobora kwicwa n'inzara.
Imibare yo kuva ku itariki ya 31 y'ukwezi gushize kwa gatanu ubwo hagaragaraga abantu batanu ba mbere banduye COVID-19 muri Rusizi kugeza ku mugoroba wo ku wa gatanu ushyiriwe wa gatandatu, ubwandu bw'icyorezo cya COVID-19 muri aka karere burakabakaba mu bantu 40. Abenshi muri abo bagaragaye mu mirenge ifite ibice binini by'umujyi wa Kamembe, ari naho bigaragara ko ingamba zakajijwe kurenza handi. Temistocre Mutijima, Ijwi rya Amerika, Irusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'Ijwi rya Amerika. Mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Noneho tujye mu Burundi, aho nyuma ya urukiko rurinda itegeko nshinga muri icyo gihugu rutangarije ko ishyaka CNDD-FDD ryatsinze amatora. Iryo shyaka ryatangaje ko rizahagararira abarundi bose muri manda yaryo, rirashimira kandi amashyaka batavuga rumwe ko yahisemo inzira y'amategeko aho guteza imvururu. Eloge Willy Kaneza.
Mu itangazo rya CNDD-FDD ryasomwe mu ndimi z'Ikirundi n'Igifaransa ku cicaro c'umugambwe ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura kuri wa gatanu mu ijoro, umugambwe uri ku butegetsi urashima ingene abarundi bitabiriye amatora mu ituze. Unashimira kandi abahiganywe bose ingendo yabaranze mu gihe cy'amatora bakaja mu myiyamamazo n'amatora batekanye hamwe n'abanywanyi babo. Ku bw'uwo mugambwe, amatora aheruka yerekanye urugezo rwa demokarasi n'intambwe abarundi bashitseko mu gutahura akamaro ko kwitorera indongozi. Nancy Nete Mutoni, umuvugizi wa CNDD-FDD,
bareretse amakungu ko demokrasi yashinze imizi ubutagisubira inyuma mu Burundi, kandi ko batacigishwa iciza bakeneye n'ingene bifuza kurongorwa. Umugambwe CNDD-FDD urabona ko aya matora ari intambwe ikomeye ishikana Burundi ku rundi rugero muri demokrasi, haba muri aka karere, muri Afrika, ekonomisi yose. Umugambwe CNDD-FDD urashima ushimitse ingendo barundi bahisemo, ingendo y'ukwitunganiriza ivyabo atagitsure atagahato. Ukaba nkako aya matora ni imboneka rimwe na matora abarundi biteguriye, baraterera barayatunganya atakuboko kwa kavantara kurimo. Nkuko incungu ya demokrasi nyene icubahiro Ndadaye Kiro yabivuze, abarundi bari baranizwe. Twiheje igitigiri cabita vya matora ibice birenga 80% nkuko vyarabivyemejwe na sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro, carerekanye ko abarundi twatahuye ko kazoza ku Burundi kari mu minwe yacu.
Ako kazoza mugambo uri ku butegetsi uvuga ko igihugu kigakesha umukuru w'igihugu ari mu gutanga Pierre Nkurunziza, ugira ko mukeza cyo kimwe na General Evariste Ndayishimiye agiye kumusubirira azu cyane mu mugambwe nka Samuragwa.
Umugambwe CNDD-FDD urakeje nyene cubahiro Petero Nkurunziza, umukuru w'igihugu cacu cy'u Burundi, akaba nimboneza y'amaho mu mugambwe CNDD-FDD, akongera akaba imboneza y'ugukunda no gukundisha igihugu. Tumukeje ku buhizi no kwitangira u Burundi yerekanye mu kiringo amaze arongoye u Burundi. Iyerekwa agiwe n'ivyiyumviro birashe bishikanye u Burundi ahifuzwa na benshi hakabona bake, n'akarorero keza n'ibindi bihugu byari bikwiye gufatirako. N'ubwa mbere mu mateka y'u Burundi aho umukuru w'igihugu yitorewe n'abenegihugu arangiza neza ikiringo akaronka n'umusubirizi biciye mu mategeko no mu ishaka ry'abenegihugu. Umugambwe CNDD-FDD urakeje indongozi zose zaraye zitowe duhereye kuri nyene icubahiro General Major Ndayishimiye Evariste agiye kurongora u Burundi mu kiringo c'imyaka indwi yizewe n'abenegihugu ku rugero rurenga 68%.
nk'umuganwa rwirwa gasore umugambo y'iprona wahani ntaye ukwikukira mu gihumbi kimwe y'amajana 962 na Amerika Honda Daye yazanye intwaro rusangi mu gihumbi kimwe y'amajana 993 umugambo gasende DFDD wizeza abarundi ko atankunzi ugiye gutwarira mu myaka indwi imbere
insinzi y'umugambo gasende DFDD ni insinzi rero y'abarundi bose duhamagariye abarundi bose duhereye ku ndongozi ku ngero zose kugirana ni gw'intamenwa mwishigwa mu ngiro y'imigambi yarayitowe na bene gihugu gucyo umwe wese yishimire guterera igihugu n'ubwenge ubumenyi ubwira n'ubukerebutse imana yamuhezagije mu kubaka igihugu ku neza ya bose mu gushigikira iyi nsinzi rero twarayituronse umugambi sende DFDD urongeye guhamagarira abarundi bose kubumbatira amahoro n'umutekano kugendera mu bwitonzi no gusoneranira mu butandukane bw'ivyumviro ntihagire abikekana canke bagenzanye ngo yatowe umugambi y'ucankuriya nibagume basangira akabisi n'agahiye nk'uko vyamye hambere ubu rero tugiye ku kivi kimwe ikivi c'iterambere umugambi sende DFDD urakengurukiye sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro yakiriye ibirego byabayituye bose bagacura urubanza atabo bahengamiye bigashimwa n'abarundi
iri tangazo rya sende DFDD ryasohowe nyuma yaho ku munsi wa kane w'iyindi wise ntare yubahiza bwizwa nshingiro itangaje intsinzi yawo mu matora y'umukuru w'igihugu ay'abashinga amateka n'abajenama b'amakomine yabaye kuwa 20 ukwezi kwa gatanu guheze umukandida w'uwo mugambwe uri ku butegetsi yatsinze ku bice 68% kw'ijana ibirego byari byatanzwe n'umukuru w'umugambwe SNL akaba n'umukandida wabo wa Gaton Rwasa yaje mu kibanza cya kabiri n'ibice 24% hamwe n'amahinyu yerekanywe n'inama y'Episkopi Katolika iyo sentare nta gaciro yabihaye ibihugu bitari bike biramaze gukeza umukuru w'igihugu mushasha General Major Evariste Ndayishimiye Roger Wilikaneza Ijwi rya Amerika
Urakoze Roger Wilikaneza abanyapolitiki batandukanye rero bakomeje kuvuga uko bakiriye icyo cyemezo cy'urukiko rushinzwe kurinda ubusugire bw'itegeko nshinga mu Burundi Sylvestre Ntibantunganya wigeze kuyobora Burundi yaganiriye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije
Nyakubahwa Perezida Sylvestre Ntibantunganya muhazi murongo wa Burundi murakoze cyane ngose ku kanya mu hayi radio hejwe rya Amerika nashaka kugamirira na mbere mutubwire uko ntwakiriye ingingo ya sentare y'igihugu ijejwe gwiriza shingiro ingingo yemeje biharo byashikirijwe n'umurwi w'igihugu ujeje gutunganya amatora ivuga ko General Evariste Ndayishimiye ari watsinze amatora mukuru w'igihugu kandi ingingo nyene ivuga ko ibirego byari byashikirijwe na umugambwe CNL utavuga rumwe na leta urongowe na Gaton Rwasa abirego bitagira shingiro iyo ngingo ya sentare mwayakiriye gute
no kubifata kubiri uko buriya ukwibwirizwa shingiro ritegekanya hariho amatora izo yavuyemo bishikirizwa ubwa nyuma ikemeza ubwa nyuma na sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro naho ho batamuntu yagiye kwitwara hariho rero n'igihe hashobora kuba abantu bagira bati tubona tutategera neza bakitura iyo sentare yubahirizwa shingiro nk'uko uyu mushinga ntaye uvuze yabikoze hamwe n'umugambi wiwe ubu rero icyo sentare yakoze yararaje ibyo bizashyikirijwe hanyuma koko iratanga iyo nyishu uvuze yo kwisanga idafise ibyo bihagaze hanyuma irahita ishyikira rero n'urubanza rwa kabiri ukwemeza abatowe kibanza cy'umukuru w'igihugu watowe mu kibanza cy'umukuru w'igihugu n'abatowe rero mu bibanza by'inama ishinga amateka jewe rero kandi nifuza ko n'abandi barundi babihira nk'uko ndubaha nkubahiriza ingingo yafashwe na sentare yubahiriza shingiro kira noneho n'amabwirizwa kino gihugu cacu kigendera ko ni uko nyine bitegekanijwe kandi bakavuga yuko iyo sentare imaze kugira inkingi pishi ifashe atahandi umuntu ashobora kuguruza ubu jewe gusa icyo bona gisigaye ni uko izo nzego zemejwe twarindira koko ibitegekanijwe n'ibyo mashingiro kaca ku bikorwa karaba mbere tukazishyikira kugira ngo zishobore kurangurira abarundi icyo bifuza mu buzima bwabo
abarunguye umugambwe CNL bavuga ko iyo sentare itacishije aho kuri eka itigenze mu gushikiriza iyo ngingo mwebwe mwihweje ibirego byashikirijwe mu kihweza ivyabaye mu gihe cyo kwiyamamaza murabona ko iyo sentare yacishije aho kuri
buriya ari ikintu abantu bakunda kuvuga cyane atari mu Burundi gusa amasentare nk'ayo nonga hiwanyu nico kimwe ugiye kuraba imirimo y'imwe ijejwe centare nkuru y'igukuru supreme cyange ugiye kuraba mbere n'imirimo ngiyo ijejwe ama centare nkaya mu bindi bihugu ngo fransa amaze kumva na hehe usandaro itaniye n'ayandi ma centare ko hari n'abavuga bati hari akantu ka politiki gashobora kujamwo mu bikorwa centare ngizo zirangura ubu rero birumvikana kandi kuri demokrasi ni byiza ko hagira abantu yo bumvise hari ico babakiwe itura iyo centare kandi barayituye jewe no kugira ndi ndazi ivyo batwaye yo uko bimeze nabandi kudakubesha mubwiye ndi ndazi ito nito ivyo centare yakoresheje kugira ngo ice ubwo rubanza yabiki nabandi kudakubesha ndavyunzi rero buriya gihambaye rero nuko ubwo wese abagize ati nararonse umwanya wo gutwara izo bintu ndetse kubitwara aho nkuko babwiriza bitegekanye ko nari kubwiye mu kanya gaheze akamenya yuko iyo sentare ingingo ishitse ko iba ndabanduka igihambaye ikindi rikaba ari uko tuzakumenya yuko mu Burundi turiko turubaka demokrasi atahoza kugira ngo uyu munsi muri aya matora tuvuyemwo niho demokrasi iheze kubaka ekada birafata igihe mbere mwebwe muri mu bihugu byaciyemo umwanya munini murashobora kubisigura abanyamerika barazi igihe bafashe barazi n'ibyenda biragora mbere nuno bu ndaze amakuru yo nyine tuyatubona abiburaya nuko nyene ugiye kuranga n'ibyumviro bigenda birahinduka gihambaye nuko umuntu agira ati ndafite intumbero mfise igihe cyose nzogenda ndaterera intambwe dushitse ko genda tuyikomeza gushika aho koko demokrasi izokwizo twovuga tuti yakomeye kandi tuzi yuko birakwa demokrasi ari ukugira imyiteguro muri yo ituma ari bihinduka uko itegekanijwe bishobora kugenda birahinduka ego nico gira mbere nagira ndireka ahubwo abo sentare yari yemejwe baje ahubwo ku bikorwa hanyuma ivyo vyose abantu bari hamwe kuko numvise mbere bamwe bishira imbere uyu yaratowe nk'umukuru w'igihugu ati nzokwegeranya abantu bagende begerana barabe igihe cyose icankenerwa ku Burundi no ku Barundi bose
nkuko mubizi igihe cyo kwiyamamaza eka cy'amatora harabaye indyane cyane rwose mu rwaruka rw'umugambi uri ku butegetsi hamwe n'urwaruka rw'umugambi CNL hanyuma inyuma y'amatora amashyirahamwe n'imirwi byagenduje byakurikiranye amatora eka byayakurikiranye byatangaje ibintu bitandukanye rwose aho nko nka Ekleziya ya Katolika yavuze ko habayemo ubusobanutunenge mu gihe andi mashyirahamwe nayo nyene yavuze ko amatora yagenze neza habaye utunenge duto duto urwo ruhushane rw'abantu barorereye ayo matora bagashika ku ngingo zitandukanye mu ruvuga kwiki
mbega ni kuki abantu batotegera yuko abantu bashobora kubona ibintu umwe kuri ubu ku buryo bunonosoye ubundi ku buryo butanonosoye kandi je ndibaza yuko abantu ataraho boshira ikibazo abantu boshira ikibazo mugira bati mbega twoza turakora iki igihe cyose ngo tubone ku intwaro inzira ya demokrasi mu Burundi igenda itera imbere igenda ikomera hariho abantu bashobora kuba bazi bati twarabonye ibi n'ibi muri aya matora abandi bakavuga bati twayibonye uko nakubwiye yuko bigoye ku muntu kugira ngo aze kuvuga ngo naka niwe ari mukuri niwe atari mukuri utagiye kuri urwo rubuga ngo utohoze cyangwa utafashe ibyo ubonye bavuga bati ibyo batira ko ngo binonosore urabe ko bifite koko igihagararo ko bifite koko icyo bishingiye ko ibyo rero bitwereka iki bitwereka yuko gutegura amatora mu myaka iri imbere hari ibyo tuzogenda turakosora dufatiye ibyo twabonye mu gihe iki n'iki bw'umuntu nka jewe nabonye amatora kuva mu 1993 na 1993 gushika uyu munsi ibyo ubona bigenda bihinduka neza hari n'ibindi ugenda unugira uti haracaniwe kubinyanyura bimwe bizotuma amatora aba anonosoye abasukuye gusumbya uko biri no munsi ni ngibyo mu nzego nico kimwe urashobora gusanga hari ibintu ngo twafashe hanyuma ugasanga izo ngingo si nziza ndakubwiye nk'akaroro nka jewe ndafite ikibazo nk'ubu ndibaza nti mbega yemwe nk'umuntu atorwa sentare ikamwemeza sentare bagize utwo shingiro hama akamara amezi abiri n'igice atatu atarashikira gukora uwo murimo abarundi bamutoreye arindiriye ubwo icyo gihe kinini ngicyo ikibazo abantu bashobora kwibaza hariho n'ibindi hariho n'ibindi rero tukaba tumenye yuko nuko nageze mu kanya turiko turubaka demokrasi tuzogenda tugira buhoro buhoro emwe nabo bantu kuga benshi bashaka gusangira n'inzego barimo haraho baciye mu bitari byoroshye mugabo bakagenda mu gihe cyose kugenda bagira bati igikuru gihambaye gusuma ibindi ni iki igikuru cyashiri imbere kandi ndazi yuko muri bo atanumagira ngo igihambaye isamahoro igihambaye isumutekano igihambaye isukumvikana gato barundi bose
muri uyu mugambi rero wo guteza imbere demokarasi ikintu mwosaba umutegetsi mushasha yatowe n'abanyagihugu yemejwe na sentare igihugu jejwe ibwizo ashingiro eka no mu rwiseni kamo mu mutera muntu mbere gutsimbataza iyo demokarasi nakaye
eka saka da mutera uko nyine yavugiye yavuze ati jewe ntowe nzobanje kuba umusuku w'abarundi nzobanje kuba umwungere w'abarundi nzobanje kuba umuhuza w'abarundi kwegeranya abarundi ukabegeranya rero kuri ibyo bibazo byose ni ikivuze kirimo harimo n'ibindi umuntu atodondagura jewe icyo novuga namubwira nti nyine icyubahiro kubera kuri rya jambo wavuze urigendere ko mu gutunganya Burundi mu gutunganiriza Abarundi mu gutunganyira Abarundi haba mu buzima bwa misi yose ndaha mu gihugu hagati haba mu migenderanire hagati Burundi n'amakungu haba bitangurira mu karere turimo n'ibijya mu makungu yose bikagenda uko hanyuma n'ibyo bato byose bivugwa ari bya demokarasi ari n'ibindi bikazogenda bigira intumbero bironka biciye mu nzego nyinshi zitari zike kino kugira gifise kandi zose guzikoreshejwe bishobora kugira aho bishika
mu akamuna ko mutera umunyapolitike yaronse ikibanza cha kabiri eka afise amakenga y'ukuntu ayo matora yose yatunganijwe n'ukuntu ivyavuyemo byashikirijwe aho novuga umushyira nahe agatorwa asarongo y'umugambwe SNL
erega ati yo kwigaya iyo kwigaya nagato yikuko no wa kabiri hagati yawe no wa mbere nta uriho wundi niwe nukuvuga yuko mbere afise nawe nyene umuhamagaro ahamagariwe no gufatanya nabo bande kugira ngo igihugu cyubakwe neza cyubakwe tugira tukosora biriya byose byatumye mbere urabizi bafata ibigwanisho kuko bose uko ari babiri n'abantu baciye mu nzira y'ibigwanisho imbere y'uko ari bigambwe yemeye ngaha muri kino gihugu biriya byose rero bakagenda babikosora kandi nta gukosora kundi atari biciye mu kumvikana hagati y'abarundi mu kubahana atari biciye mu ijambo kugira ngo umwe wese yumve koko ko ari mu gihugu ciwe igihugu yumvirizwa akubahwa
kama umwotera abandi banyapolitike batarashobora gutahuka ndazi ko namwe mwari mwigeze kuja hanze y'igihugu akama umwotera abanyapolitike bataratahuka muri iki gihe eka nakama umwotera impunzi nakahe muhiye
bendaza yuko umwotera w'igihugu hari ibihe usanga ishobora kuba ibihe bifasha umuntu wese ari mu ngorane kubona yuko hari inzira ishobora kuboneka ngo izo ngorane ziwe zironke umuti narumvirije umunyacubahiro ndayishimiye Evariste yemejwe na sentare bari bibashingiro kaba yari yashimwe n'abarundi naramwumvise avuga yuko nawe nyene anezo daratoyi no kumva ko ari abarundi bene wabo bari mu mahanga kandi kubera kuko ari atari bagitoreye hari iby'abaturi muri ibyo bibazo rero bavuga icyo kirimo mu bya mbere biterezwa kwicarirwa abantu bakarodera umunsi bakarodera ukuntu zifata inzira kugira ngo abo bose bifuza kugaruka mu Burundi bagaruke mu gihugu cyabo aho rero hariho uruhara tuba twatwara gusa hariho hari n'abo bandi banyapolitiki baterezwa kugurura imitima ntibagume bahahandi ntege umunyapolitiki aguma akidagirira hahandi bamenye ko ibintu bigenda bihinduka kandi bamenye ko ibintu bigohinduka nabo nyene bashobora kubigiramo uruhara
haraheze imyaka itari mike Uburundi butera intambwe imbere imwe bugasubira inyuma izindi ntambwe zibiri ikintu cyokorwa abarundi bakora iki muri rusange aho navuga abarundi bose muri rusange urwaruka abafasoni abashingantahe eka n'abanyapolitiki batarimo ikintu wogira kugira ngo bavavanure n'indyane zamye ziranga Uburundi nike mu kanya gatoya cyane
abarundi bo kwizera inzego nyine batoye hanyuma izo nzego nazo ngukene zitunganya igihugu zikabigira ku buryo uko kwizera kugenda gukomera hagati yabo n'abarundi ivyo biriho nta kintu na kimwe ugiye kuraba aho Burundi bushitse no munsi cyoshora kutugora ngo tubitere imisho baye nguwa nguwo nyine yarayatowe yavuze ati turi hamwe byose birashoboka nanjye no bisubiramo turi hamwe n'ukuri byose birashoboka kandi twarabibonye no mu myaka ihe
Sylvestre Ntibantunganya yahoze ari umukuru w'igihugu cy'Uburundi murakoze cyane rwose ku kanya mwahaye iradiyo ijwi rya Amerika
namwe murakoze cyane
nshuti muduteze amatwi ndabashimira ko mwahisemo ijwi rya Amerika nshimira n'abagenzi banjye bamfashije kubagezaho aya makuru yegeranijwe na Fatou Almas Kalala Jeffrey Mutagoma twese turagira tuti amahoro kuri mwese.